Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundira mu Kinyarwanda mu Burundi mu tukumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu tukumvira kuri FM jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukwikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu c'amakuru w'estatu wa Kaburungu radio yacu VOA akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri zanga.
Bakunze bijwi rya Amerika.
Banwanyi bijwi rya Amerika.
Tumaze mwa kurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubarariki. Uhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri sanga turi muri studio z'ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza kwa tuzoza turabaha ijambo muri isanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Nuko rero mubyumvise kandi nkuko tubize imisi tubibamenyesha nkuko twabwiye neje ku munsi wa gatatu Ijwi rya Amerika yasubiye kuba tunganiriza ikiganiro muri sanga ku buryo mwari mumenyereye aho tubaha karyo ko gushikiriza ibibazo n'ivyumviro byanyu. Izo rero tuzohora tubikora kabiri mu ndwi ku munsi wa gatatu no ku munsi wa kane kandi bidushobokeye iyo minsi tuzoyongera. Twizeye rero ko muzohora mwitaba icyo kiganiro muri benshi kurusha nuko mwahora mubikora imbere yuko kiza cha COVID-19 gitangura. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ndyane zama zaduka mu migambwe itandukanye mu Burundi tukaba tugiye gutangura ku mugambwe ipona mu ndwi iheze nk'uko mwavyumvise umugambwe wadasigana ipona warakuye muri uyu mugambwe abashingantahe batatu bahurikiyemwo aribo Gaston Sindimo yahoze ari Alicegira ca mbere c'umukuru w'igihugu mu iki gihe asanzwe ari umushingamateka Anise Niyongabo yahoze ari umukenguza amateka hamwe na ambasaderi Isidore Mbayahaga. Ivyo bije bisongera isi rero muri uyu mugambwe umaze kwigaburamwo imice myinshi nk'uko bishikirizwa n'abakurikiranira hafi politike y'Burundi. Vyongeye indyane nk'izo mugambwe ipona subwa mbere zibaye kuva mu gihumbi kimwe n'1994 abategetsi batari bake bakomoka mugambwe ipona barimwo Dr Martin Duimana, Terence Sinunguruza, Dr Yves Sainguve hamwe n'abandi barakuwe mu mugambwe mu mabanga yabo akomakomeye bari bashinzwe kenshi bagakurwa n'umugambwe bakomokamwo. Yamara izo ndyane z'abasangiye umugambwe basubiranamwo si ingorane ziri mu mugambwe ipona ho nyene. Izo ngorane zarashitse mu mugambwe FRDEBU nawo nyene urimwo imice itari mike, zarashitse no mu yindi migambwe nka FNL wavuye uhinduka CNL, zarashitse kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe no mu yindi migambwe. Mbega inyandamuvano izo ngorane hagati y'abasangiye umugambwe yoba ari iyihe? Ingaruka ku migambi nyamukuru y'imigambwe ivutsemwo indyane nk'izo n'izihe? Icyo kibazo cyiraye mu migambwe nka yose cyotorerwa umuti gute? Mu kiganiro muri sanga rero cyo muri aka kanya tugiye turi kumwe na bamwe mu nararibonye zikurikiranira hafi politike y'u Burundi. Turi kumwe na Maître Isidore Rufyikiri yigeze kuba umukuru w'ishyirahamwe ry'abashingwamanza mu Burundi, akaba muri iki gihe ari umushingwamanza mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe neza Maître Isidore Rufyikiri.
Mwiriwe neza Frédéric, ndakuramukije mugije n'abandi bose tuza kusinda ikiganiro n'abarundi bose za kutwumviriza. Murakoze kuntumira.
Yego, murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Murakome ngaho aho muri.
Ego n'amahoro. Turi mu ngwane ya COVID nk'abandi bose ku isi, ariko hano barabitunganya neza nta ngorane.
Icyo kiza kiriko kiraturura n'aha muri Amerika, kiriko kiraturura buhoro buhoro kubera njanda gozi kuziraboneka naho nibaza ko ico kimwe.
Ngaha ni buke urazi turi muri Afrika, ariko ngaha baragira effort nyinshi intandaro za mbere bamaze kuziha aba mbere mugabo n'izindi turizere ko zizoza vuba.
Yego mwe ni byiza cyane rwose, murabona ko natwe nyine twasubiye muri studio insi mikeyi tuzoza turongera imisi nkuko twabivuze. Turi kumwe kandi na Gabriel Rufiri arongoye ishyirahamwe Orucom yemeje kugwanya ruswa. Miriwe neza Gabriel Rufiri.
Gira mahoro y'Imana Frederic kandi aramukije na Netflix Dufukiri n'abaza kudukurikira nabo na Dufari izo nsange ntiyago murakoze cyane.
Murakomeye namwe ngaho muri
yego turashimira Imana vraiment turaho turakomeye.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Jean-Marie Sindayigaya akaba ari umwanditsi w'ibitabo. Mwiriwe neza Jean-Marie Sindayigaya.
Oui.
Muratwumva Jean-Marie.
Ndabaramutse, ndamutse abanywanyi b'ijwi rya Amerika, ndamutse n'abo batumire bayo aribo b'iwawe.
Murakomeye namwe ngaho.
N'amahoro.
Yego.
Naho nyine nk'uko babivuze hari itotongorane za korona mugabo abazungu nambara uko batamenyereye ingorane abanyafurika abava muri Afurika twazimenyereye tugatsi bwabo ndumukeneye aramba.
Yes, ni byiza cyane rwose, ariko ndabona ko ibintu biriko bija mu buryo. Reka dutangure kuri mwebwe rero Jean Marie Sindayigaya ku kibazo twavuze cyane cyane ikibazo cy'abanyapolitike mu migambwe, aho usanga kenshi na kenshi abategetsi bashinzwe nk'amabanga muri leta bakaba baserukiye umugambwe kenshi na kenshi bahava bagacanamwo bakagiranya ibitari bike gushikaho bakugwa. Twatanze akarorero k'abategetsi wo muri Ipona bigeze kuba ara umushikiranganji wa mbere, abigeze kuba vice president, bose bagiye barakurwa kuva mu 1994 bagakugwa n'umugambwe wabo. Iyo nkuru yashitse mu duheze ivuga ko abategetsi bamwe bamwe barimo wahoze ari vice president Gaston Sindimwo eka na Anisene Yongabo yahoze ari umukenguzi w'amateka hamwe na ambassador Isidore Mbayihaga iyo ngingo y'umugambwe kubakura muri umugambwe mwarayumvise mwayakiriye gute?
Narayumvise nayakiriye ngo bisanzwe kuko n'ibintu nk'uko bije kubishyikiriza bimaze gihe biba kandi ntibiba mu mugambwe w'abadasigana gusa. N'ibintu bisanzwe kuko abantu bajya muri politiki bagenda barondera amaronko, yaba ibyo bibanza byose abantu bapfa abantu babijyamo batabihemberwa atanyungu babikuramo ntabo bigwaniye. Ibyo birumvikana nk'uko woraba igihe cyose mugambwe w'abadasigana niwo turiko turavuga kuko n'igihe nuko igihe usanga kenshi uwo bifatira babanza kushyira imbere niwo yaba abari imbere yabaye umushyikiranganji wa mbere abumwe icegera cy'umukuru w'igihugu umukuru w'umugambwe baba kumuraba inyuma kandi ari wugitwa ko ariwe mukuru atwara urwego rusohora ibyiyumviro mugabo babanza uwo. Ni ukuvuga rero ibyo birumvikana kandi aha ubu bose bavuga igipfona mugabo n'iyindi migambwe nuko kandi imigambwe yose igize ikari ku butegetsi yari yegereye ubutegetsi n'itari ku butegetsi byama bibuko akaba rero kubera ibibanza bose bagenda baganira ibibanza bariko ari bice ntibabibone kubera wa mugani bavuga bati abasangira bike bitana ibisambo. Sinzi ko ari kandi ikintu cy'ikinyarwanda mbuga bose barahunga
imbere tuja ku bintu mwoba mwibaza vyo bari intandaro yavyo. Reka tuhe n'ijambo Maître Isidore Rufyiri nawe nyene atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo.
Ego ubwa mbere nanjye mbanje kuramutsa abagenzi duhuriye ku kiganiro Gabriel Rufyiri na Jean Marie Sindayigaya kukiwazo na shumba vize nani kwa na yona nabda akirie kuhulia usangeo kwenye minyere tuminere ye Mwurundi kuwa mwinyaka chane chane guhera mwumu gihumbi chime majani chenda milongo chenda na gata no na gata andatu niho twatangiye kubona imigambwe icana cana mu bice hamwe gacana mu bice n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo uronke abahopoza batawugora ahandi ukica mu bice wonyene kubera nk'ibyo Jean Marie aje kuvuga usanga bapfa ubusa bapfa amaronko babakura mu butegetsi bitwa ko hagariye umugambwe abahagaze muri asamble mu bice binini by'ubutegetsi bahagariye umugambwe iyo hadodoroshye na gatonyi abasigaye atashobora aronka bagakora inama bati turabakuye bati ko baserukira umugambwe reka tubondere tubashyira abandi hanyuma abandi bakabaronse akazi bakabaronse nuko bigenda nk'uko bivuze turaza kuganira iyo bituruka ibyo bintu iyo bituruka n'ibintu bifata imizi cyane
ikiguro
nyinshi ngira turaza kubivugana
turabivugana
rero ntacantangaje muri zo kandi nibaza ko nabo byashikiye atasha batangaje ko barabimenyereye
igome reka n'umushyanahe Gabriel ufite nabo nyine agira icyo avuze ku ntiyakiriye iyo ngingo mbega mu shinkahe ufite iyo ngingo mwakiriye gute
ntawo uvuga yuko ingingo nk'iyo umuntu yakira neza kuko n'ingingo ubirabye ituma ibyo twita inkingi za demokarasi inkingi z'intwari rero zidashobora kurama n'ingingo rero udashobora kwakira neza na gato mugabo nk'uko bagenza bibaje kubishikiriza ni uko bimaze kumera nk'umugenzo mu gihugu cacu aho ubona yuko mu by'ukuri imigambwe nka yose ifite ikintu ifana n'abantu baba ariko baratwara cyangwa bariko baratwara bo nyine usanga ica yice w'imanye kubera ibintu by'inyungu ikintu tubona yuko muri rusange twavuga yuko hari ikibazo cy'uburongozi rero niko twabyita ko hari ikibazo cy'uburongozi arisho bituma bitugora kwakira nyine tuba kubintu aganza niba tukabyerekana igihe nari ikibazo cy'uburongozi muri rusange nk'uko mugenzi Jean Marie na Maitre Tshisekedi aje kubishikiriza ni uko icyo kibazo utagisanga muri itona ego itona yari atwaye idarapo itwara imadarapo kuko ifite imanyu umunani ubu icyo nashoboye kuraba nabonye imanyu umunani zigeze ko mugabo urumva n'itwara idarapo mugabo n'iyindi migambwe nka yose ifite icyo isangira n'abari ku butegetsi cyangwa abari ku butegetsi usanga rero yarabaye n'ibimanyu ibyo rero n'ikibazo gikomeye cyane mu by'intwaro mu byo nakwita uburongozi nka twebwe turi mu bintu by'amafaranga turi mu byo gukurikirana iby'ubutunzi tujya dusanga hari ikibazo kuko twageze mu bibiri cigwa tugitumye perezidanti yantunganya na ekipe yiwe bari kumwe kubigira turabe ingene imigambwe ibaho icyo twise mu gifaransa refinancement de parti politique twasanze hari ikibazo gikomeye cyane ku buryo rero tubona ko uno munsi hatagize ibikorwa ngo bikogwe bizogora cyane yuko ibintu bijyanye
ingaruka z'ingingo nk'izo nk'uko mwese mubihuriye kumvuga ko mwabaye umugenzo ntibitangaje amaronko tugarutse kuri mwebwe mushikantahe sindayigaya ikintu gituma ayo maronko aryanisha abanyamigambwe n'ikihe hari nk'abantu bashaka kwiyumvira ko umwe mu banywanyi b'umugambwe aronse ububasha akaronka igiti muri leta bishobora kugira akamaro umugambwe wose ni kuki ibyo biba ingorane aho kuba ibintu byiza byogira akamaro umugambwe
ndibaza ko amamuko nyamukuru genda yarondere kure sinda yarondere muri mu mugambi w'abadasigana wunda urondere mu Barundi Burundi bwikukira nabona ni umugambi w'ikoroni watwara hari habaye amatora umugambi w'ikoroni yatsinda mugabo yatsinda impaga n'ubuga impaga kuvuga umugambi w'ikoroni warishira ukizana kandi warongoye urongoye Burundi bwikukira ingorane z'Uburundi z'ubukunzi bw'inda ni cyo kintu cya mbere tworongera ntitutangure kujya mu bindi n'ibiki kuko byatanguye kuri Rwagasore bose babona ko ari imboneza bitwa ko ari inyuma yiwe mugabo mwibuke neza yuko ashyizeho leta bamwe batanguye kuyidoga aravuga ati bamwe muri yumvira mbe kubera iki itari jyewe kubera iki atari jyewe ati mwese murafize uruhara muzozana muzotirira aho ni ibintu bikomeye bamaze kugandagurwa naho byagenze gute baciye biyarura igihe Burundi bushyikirijwe ntayo kwikukira cyari kimwe yo kwindwa mirongo itandatu na kabiri ntibagira amahera yo kugira umunsi mukuru mugabo hageze mu kwezi kw'icumi umushyikiranganji wa mbere yandikira umushyikiranganji agejwe ikigega ngo batange amahera iyo amashyikiranganji yo kwakira abashyitsi n'ibiki kandi rero babahe nabahe nayo bayatange yose kuva mu kwezi k'umunani nuko babatange n'aya amezi yari nyuma bitwa ko batagira amahera yo guhimbaza umunsi mukuru ayo mahera akaba yangana ibihumbi icumi ibihumbi byari bihenze abakozi batatu muri icyo gihe twibutse ko icyo gihe umushyikiranganji ni ibintu bikomeye kuko naho tubibonera si iby'ejo si iby'ubumuntu umushyikiranganji yahembwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu ni ukuvuga yahembwa amahera aciye umuduga mutonyi ibyo bita sitone deshevo cyangwa kakavuye kamwe gatonyi kakabubusi yayahembwa ku kwezi kumwe ni ukuvuga yahembwa inshuro kane amahera yahembwa umukozi asanzwe mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi narabitohoje ibiharuro bihari si ukugereranya narabitohoje byantwaye umwanya ibaze rero abantu kugira inda zimeze gutyo bitwa rero ngo bariko bakorera igihugu
ku bwabo rero ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'ubukunzi bw'ina
urumva byo byarakamara amazi icyo gihe urundi gucikukira abantu ngo bikuye abakava amahanga n'intara nabo bace bagifata mu ndi igihugu
yego
baje baniha igihugu bo babaze
yego reka
naho byahiriye niho mvuga rero ni byakera ntibitangura kuvuga iby'ubu
yego mereka na maitre jidor ufikiri nawe nyine atubwire ikintu yibaza ko cyo bari intandaro izo bintu byose byamye byashitse mu migambwe nka yose ariko aho biherutse kwibonekeza akaba ari mu mugambwe ipona kandi bikaba byashitse akatari gake
ego mu by'ukuri iyo biva nanjye nubandi Jean-Marie ibyavuze n'ukuri urabona ko yasoye kuva apfuye umugambwe ipona washiwa umugambwe wakunze winda tuvuga ukuri washiwa abona yuko umugambwe ariho bazukura amatungo aca batangura kurwaniramwo gushika n'uwo munsi ntizigeze bihinduka zahindura gusa icyo nakwita inguvu mu by'ukuri urabye rero mu ntango ya byose tubivuze muri rusange burya umugambwe mu bisanzwe igihe uvuka urafise uwushyiraho ni ukuvuga le fondateur abafise vision afise imigambi y'akarangamutima icyo bita ideoloji uwo muntu niwe yenkarna tuvuga mu Gifaransa kiyenkarne l'ideologie et la vision politique idéal politique y'umugambwe uwo mu bisanzwe ntaba atumbere mu gihe ushiyaho nta batumbere guhika mahera abagwanira ideal
bigahinduka cyari
rero
bigahinduka cyari
n'umuntu ngene yoshita abagwanira intumbero nziza ngene gihusha twagwa ukundi gusha cyangwa sho tumberezwa kiyatunganywa iruhande yiwe ashaza abantu bitwa abanywanyi binjira mu uwo mugambwe aho binjira mu uwo mugambwe rero ntibaza bafise akarangamutima nk'ako ka fondateri baza bazi yuko baje kujamwo umwe wese kenshi baharura ico azokuramwo mu izo biti mu depite mu ministre n'ibindi byinshi ariko urumva bo babarondera amabongo kenshi na kenshi iyo uwo muntu rero hageze ko yitaba Imana kumva umugambo ushushikira ucujamwo ibintu by'ubusinzi ihangana yatangwa kurebana mu maso umwe ati naje ndawushoboye undi ati naje ndawushoboye nanjye ndawushoboye bagaca baja ngaho iyo urabye nka iprona rwagasore akiriho aki wewe yarinye n'umugambo mu by'ukuri iprona naho yazungazunga nko yagiye kuzungazunga batanguye iby'ibiti nk'uko jamara bivuze iprona yari ifise leadership imwe yatungana ntiyisatagura urabye nka FNL parike hutu yatwagwa na Remi Gahutu nyeneyo yari itekanye urabye nka Frodebu igihe yatwagwa na Ndada yari itekanye urabye CNDD-FDD ya Nyangoma yari itekanye mugabo abo bose bamaze kuvamo bagafasha nk'ibikagenda ukundi urabona yuko abasigaye bashobora gutangura gutatagurana nuko bimeze niko ndabibona mbuga ko ugomba kubaza ikibazo
ndakureka
intumbero yindi
yerekana umushyana he Lucie Gabriel nawe nyagiri cyavuze ku ntandaro izo ngorane ariko nkuko muri ko murabivuga ko byo bara amaronko hariho abatavyemera kubera hariho n'imigambwe ataco ibifisa ariko ugasanga muri iyo migambwe harimo ingorane mushya ntaye Gabriel ufite mwebwe mubona ikibazo kiri hehe
jewe navuze yuko ari kibazo cy'uburongozi ikibazo cy'ubukunzi bw'inda kiza nk'ihurikizwe ikibazo cy'ubukunzi bw'inda n'inkurikizi n'ikibazo cy'uburongozi niko nabivuga mu ijambo rimwe kunyandaja muri rebe ikibazo cy'ubukunzi bw'inda kirimo nicyo kiboneka nicyo gitwara idarapo n'ubwo bibazo byose mugabo ikibazo nyamukuru ni ikibazo cy'uburongozi buba buba butari bwo
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'Amerika isamyanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise nk'uko twababwiye ubu turi muri studio turiko tugira ikiganiro muri sanga turi muri studio twasubiye muri studio tukaba rero dufise bamwe mu banywanyi bafise ibyiyumviro n'ibibazo bashikiriza turi kumwe bwa mbere na mbere na Jean Daizeye muraho Jean Daizeye
turaho turakomeye Freddy namwe murakomeye n'amahoro
mutwibutsa aho muri
muri Cedar Rapids Iowa
muri
Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mwakurikiranye ikiganiro mufite ikibazo mufite icyumviro turi kumwe n'abashingantahe batatu bari kuvuga cyane cyane ku bibazo by'indyane mu migambwe mu Burundi indyane za nyuma zikaba zadutse mu migambwe ipona mufite ikibazo mufite icyumviro tuga ku ijambo mu kanya gato
Icambere na mbere ndabaramukije gose ukora abatumire numvise umenga ni batatu
yego
ndabaramukije cyane gose
ndarakumva ugakwijambo
hanyuma ikibazo jewe mfise ni kubera iki twege kuva tuvuka kuko jenda cari muto cyane nakuze numva imigambwe icana canamo ahanini numvise intandaro yabyo ibibazo nari kubaza bamaze kubivuga ikintu cya mbere gituma icana canamwo ni uguharanira amaronko nk'uko babisobanuye umwe ati ntoba umukuru w'umugambwe ati sinopa nashitse imbere ikindi kigira kabiri mbonamwo ni uguharanira ico bita icubahiro kwibona ko afise icubahiro kiri hejuru cane gose ku mugambwe iprona nagomba mbaze ni kibazo ko arabadasigana none kandi nk'abanzi abadasigana batatandukana basikaniye hehe mbe baracara abadasikana canke hari irindi zina bashizemo ikindi kigira kabiri naco ni nk'impanuro bogerageza nk'imigambwe bakihurupasoni bakiyunga uko babatoranijwe bakabandanya bari hamwe bagasenyera ku mugozi umwe niho hageze no mu matora uba ari umukuru w'umugambwe canke uwo bashize imbere aje imbere y'abanyagihugu wa Karonka icubahiro bakenishira imbere kumutora kuko babaza akaranga mutima kiwe yagiye akorera umugambwe kuko bagiye bararyanuko ni hamwe uzoba yihaye inguvu kugwa umukuru w'igihugu bambe w'umugambwe mumbabarire ni hamwe ucusanga adashobora kuronka nitwi na rimwe kubera iki abanyagihugu baramuzi yuko ari umunyamahane kuko naje sino gutora inzi kwa tawuzo shikana kuko nawo ba warasamba kuye umugambwe
urakoze
cyarico nari mfise murakoze
urakoze John Leka ndabona dufise n'undi munywa nyuri radio ijwi ry'America ikibazo mwashikirije cyaba badasigana aho basiganiye ndabaza abashingana turi kumwe niba hari ushaka kucishura ariko nagomba banze mihe ni jambo umuwundi munywa nyuri radio ijwi ry'America Stanislas muraho
muraho neza Frederic
yego turaho muri hehe ga Stanislas
turi mu Rwanda mu karere ka Rurindo mu murenge wa Burega mu majyaruguru y'u Rwanda
yego
nagira ngo manze mbashimire Frederic kuva mwatugabiye ku murongo
yego
David ryameka turayikunda cyane
ni byiza cyane rwose natwe turakunda abantu banyu bacu
nabo batumirwa batatu mwatumiye
yego
akabazo nashaka nabibariza ni gato cyane nagira ngo mbabaze ubundi umugambwe rishatse gusobanura iki ntacyo tutabisobanukiye turi mu Rwanda
yego me mukanya ndabaha ijambo bagira icyo bakivuze ko reka dutangurire rero kumushyira ntahe Jean Marie Sindayigaya murakoze cyane rwose Stanislas turakunda abanywanyi bacu natwe mushyira ntahe Sindayigaya ikibazo cya mbere cya John avuga ati none kubitwa badasigana baratangwe gusigana basiganye kuva ryari sinzi ko ari mufite inyisho kuri icyo kibazo ahandi yatanze impanuro
kita impanuro yatanze ni nziza sinazigaruka ko ntawo kundi bisambuka umuntu wese yosaba ko abantu bisuganye kuko ubonye umuntu atambaye ntutwenge kuko yatambaye ni nkuko nawe wowe utambaye kandi ejo nawe n'umuntu uri umuntu nkawe ejo n'uzoba utambaye niyaba yagwaye yagwaye mu mutwe nawe bishobora kugushikira nkuri Imana yatanze impanuro tunaye kuvuga ati abadasigana basiganiye hehe ubwa mbere na mbere dusubire mu kirundi abadasigana mu ngira bamba bari kumwe b'ibyo nzi niho rero bica biba badakumva badasigana batiyunzi nawe doneze akaba abadasigana ikibindi figuro abadasigana hageze ku rugamba adasigana ngo jye ngo wene
bamba bari hamwe yego
kumira inyuma bamba hari izo figuro zose zirimo
zirimo
nicyo rero umuntu yo avuga ati abo bantu baba bakwiye kwisubira ko kuko kudasigana byatanguye kera bisiguye byakakuva byabonetse byagaragaye kwa gasore agandaguye umugabo byabonetse akihari igihe bidoga ngo naka ngo jesi nagiye muri leta jesi nagiye nkuko baba bose bohererayo nicyo gituma ubona nk'ibihumbi bimusanga abafise leta y'abashikiranganji bashika 60 ariho mbere n'igihugu munijya mu gicyungararo ya Italia itari kure y'Uburundi habanye leta y'abantu 64 bamwe barinze bakurwa batararonka n'ibiro niho rero urumva batanga usigana kwa gasura kiriho ntuzeni nokunganira perezida wa Oricom ufiriko intuzeye ubutegetsi uburongozi uburongozi nabwo nyene murateba abantu babaye yabadashoboka akananirwa kwa gasore batangwe kumugumuka nahari nico gituma yidoga ishabira boneka arenganya havuye urumva
yego me
aceri yarura biraboneka
yego me maitre Isidore ufitikiri namwe sino urinda kubabaza ku kibazo cabajijwe na John ni mwaba mfite cyo mukivuga ko murashaka kugira ico mukivuze ko ariko nashaka cyane cyane mu ishuri Stanislas mu Rwanda avuze ati umugambwe niki
ego kuri ku John gatonyi gusa adasigana kibasiganiye si okay bitwa adasigana aho basiganiye bon ara bagoye nkuko mfanaguye nabandi uko ni yindi migambwe byashikiye n'ibyo ibyo ititwa badasigana mu bisanzwe n'abadasigana kuko mugambwe nta babara badasigana mu cyumviro babasangiye imigambi basangiye ibyumviro bya politike kiba baba baratsanye kudacanamwo nuko bara badasigana naho amazina ataba yitwa gutyo aho basiganiye rero ni gihe batumvikanye bagashanamo nuko hanyuma by'impanuro yavuze nashobora bivuga ko ni byiza
yego
Stanislas nabyo yavuze ati umugambwe niko umugambwe mu bisanzwe ni ishyirahamwe ry'abantu basangiye umugambi n'ibyumviro bya politike zinyene butunganya igihugu mu bya politike mu by'ubutunzi mu by'imibano mu buzima bwose bw'igihugu hano abantu bakavugana ingene igihugu kibereye gutwarwa bumva rero bagaheza bakaja hamwe bagahana akazi hagati yabo bakavuga bazokora ibintu bazokora ibindi hanyuma bagatunganya ibikorwa byose biba umugambwe cyane cyane igihe ageze gutunganya igihugu batsinze amatora cyane byagenze ukundi niko nabivuga amajambo magufi
negome murakoze cyane rwose reka duhe n'ijambo kandi Gabriel duhe n'ijambo kandi umushentahe Gabriel Rufini tubwire nawe nyine agira icyavuze kuri ibyo bibazo bishikirijwe nabo bashinga ntaye babi Stanislas na John mushaka gutora ikibazo kimwe kuko ndabona ko nk'ibyo bibazo byose bisa n'ibyagerageje kwishyurwa duga ku ijambo
nibaza yuko ntotwara umwanya munini cyane mvuga kuko ibyo bagenzanje bashikirije jewe turabihurije ko kuko umuntu arabye aho aba dasigana basigane nkuko babivuze n'ibyo bishyirwa bagenzi banje mugabo icyo nokongera ko ndabunganye n'ibindi byo bavuze murabizi yuko isona yabayeho kuva ku ntwaro ya cyane hanyuma haraba amakudeta baca abasuda baca bayigarurira bayigaruriye nabone mwarabonye ko naho ntiharahera imyaka bagakurana mwarabibonye Micombero akugwa na bagazwa bagazakugwa na Buyoya gutyo gutyo hanyuma bamaze tumaze kugaruka muri demokarasi n'abatuwa naho ntimwarabonye yuko ayo mababa nari navuze umunani niho yatanguye kwaduka mugabo n'icyo gihe byariho ni ukuvuga rero yuko ikibazo ni byiza kucimba mu mizi cyane kuko biraboneka neza ko hari ingorane ikomeye cyane ikijyanye n'icyari cy'umugambwe numva kwako nibaza ko
murakoze cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamenya i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turi kumwe na Malashi muri aho Malashi Malashi matumva
yego ndangumva niriwe neza
niriwe neza muri hega Malashi
ndi muri East Africa muri kimwe kiri muri East Africa
ego mu akandi kazina ninde
Manirambona Malak
Manirambona murafite ikibazo murafite icyimbiro turiko tuvuga ku ndyane ziri mu migambwe Burundi muri rusange duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro turiko kumwe n'abashinga nayo batatu
mbanje kuramutsa abashinga nayo mwadutumiliwe.
Ego.
Mfaritua kumbuli hama tonge busimizi ya Amerika kubana kse tonge kuronga uruhara kuku kilango ikigani ilumunisa anga bisanduzi kundasiri yesi kende nuko tuzifuza zanikani mkusikizi wazo zaacho. Hanyuma nala hakidi yetani mbuge mesi nagira mbande nunga nile abatumile wanyo kumono alimu gwanda ya wajize umugamge isarito umugamge mkinya gwanda isaka ya politiki umugango nuko kusikiri ya gisobanyo ye ya musobanyo liye jimbika liko isaka ya politiki ya mnani kutahuru umugamge liko umugamge nikirundi isaka nikinya gwanda nkome rero ku kibazo muri ko bigaragara neza ko imvururu nyinshi zimaze igihe ziba muri ikorona akayizaboba na twebwe twaruse buba twaruse tugisangaho ariko nk'uko babisobanuye dusanze ari ibintu n'igihe kirekire mbere novuga ngo birenze ubwenge bwacu ariko bigaragara neza ko ari cya kibazo tsinda nk'uko babibuze kubera ko uraze abantu bagiye bakurwa mu mugango y'ikona hari abagiye baba basomyere vice perezida ariko bagakurwa amabanga yabo atarahera bigaragara neza ko icyo gihe haba hari icyo umukuru wa ikona cyangwa atwara ikona babatumye ariko batigeze bakora muri leta bikaba ngombwa yuko babakura kugira ngo hajeho uwundi akomeze ya migambi bari bashyizeho kugira ngo wa wundi bari bazigisegera kamwe cy'umukuru w'igihugu azorangure ku izina rya ikona ariko kandi nkongera nkagaruka kuri iki kintu ari nacyo kibazo ngiye kubabaza ikona nk'uko tubizi ni umugambi wa kera uri mu migambi yatanguye mu Burundi kandi uwo mugambi ikona amazina twakuze twumva muri za 90 muri za 80 twakuze twumva n'uyu munsi niyo ducumba muri ikona yega ntikuba bagifise imigambi ya kera abo batama batwara ikona kuba iyo migambi ya kera ya indi ya kera ariyo bagifise isa nkaho itakijyanye n'igihe nimubona yuko aribyo biba biri kubirica ikona kubera iki batokwemera ko baruse hanyuma bagahereza amaraso masasa ari muri ikona kugira ngo nayo agerageze aranuvere ikona yongere ya ikona y'abadasigana ya kera ya indi twakuje tumba nyine nimubona yuko icyo cyo bari cyo kibazo bahaye nk'urugero bivuga neza ko mu kwiyamamaza kwa Gaston Sindimwo bari bamutanze nk'umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu we yagenda avuga imigambi yiwe akavuga ko nibamutora cya munyagihugu azongera kurwara imvune urumva uwo si umugambi uwo siri imbere nk'umuntu azaba umukuru w'igihugu mu gihe ekonomi tuzaho igeze y'isi mu gihe tuzi ibindi bihugu aho bigeze mu ikoranabuhanga rero batusobanurire neza ikibazo cyari abo batama
mwarashimwe abaje ikibazo cyiza ariko nta muntu muri ipona hari ariko icyo kibazo tuba tukibabaze ariko n'abashinganari turi kumwe baninaribonye nk'uko twabivuze barashobora kugica hirya no hino mu kanya reka imbere yaho ariko tubanze duhe n'ijambo Jean Baptiste wundi munywanyi w'iradio Ijwi rya Amerika. Jean Baptiste muratwumva?
Umbuga Jean Baptiste ndi mu karere ka Ruhanga mu Rwanda.
Muraho neza
raho banje gushimira radio Ijwi rya Amerika ko mwongeye mu kaduha ijambo ndetse nacyo tubanje kugushima ariko korona niyo yabiteye nabyo bayitwayemo neza
natwe turashimye kandi turanezerewe kuba dusubiye kubaronka amajwi kugira ngo mushikirize ivyiyumviro byanyu eka n'ibibazo mufise duga ku ijambo rero mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo icyiyumviro
banze gushimira nabo batumire ariko hari ibibazo nka bitatu mfite buryo ki nimba abo bayobozi baba bayobora iyo migambwe nimba nta manda bagira wenda bakajyaho nka manda yo kuvuga ati niba imyaka ibiri bakavaho bagatora abandi noneho bakazajya bakora na historiki bakavuga ati abantu bakoze nabi cyangwa bakoze neza bakajyaho n'ikibazo cyo kunenga ibyo bintu wenda se nimba bazajya babikora cyangwa babikora ikindi nacyo nagira niho bagiraho nk'umwanya wo gufataho kunenga abari muri uwo bahagarariye uwo mugambi bakavuga ati kanaka uri muri itwara gutya na gutya atarajya gushinga undi muryango yiyomore
murakoze ibazo byiza kandi bigufire ka duhijambo bwa madame Sindayigaya Jean Marie ku kibazo cabajijwe na mushyana Himarashi avuga ati mbega iyo migambwe twavuze umugambwe twavuze Jean Marie Sindayigaya twavuze ikibazo cy'umugambwe pona ariko ni ikibazo kiri muri yose akaba yabaje yavuga ati mbega iyo migambwe uyo mugambwe ntubugendera ku byiyumviro bya kera byataye igihe bitakiranye n'igihe turimo muri iki gihe Jean Marie Sindayigaya
ibyiyumviro by'umugambwe w'abadasigana ntibyahindutse naho ntari muri bo muganara wubanye mu Burundi abarundi nkabo bose bari bawuzi n'utari muri bo yarazi yarawumva kandi waratuturongo igihugu gikirije inyogoto ibyo byiyumviro kandi ko mbibwiyumviro wa gasore yashize imbere biracahari nuko batige batabanje babigendera nuko rero ntude ye nayo nabire tugira ngo metro rufitikiri abisigure ko ariwe kurusha kumenya iby'amategeko
mu kanya ta mu ijambo yego
hariho umugambwe ni ico kimwe n'andi mashyirahamwe n'aya mashyirahamwe arabiki igihugu ngo atarondere inyungu za politiki mu gasanga bari muri ibyo nico gituma byari bikenewe ko abantu bakenewe ko bumviriza insiguro cyangwa bavuga icari cy'umugambwe ibyumviro rero byarahari baracyabivuga mugabo hakaba bake babigendera baracyayo ibyo ntavuga ngo bose barabitaye nayo kuvuga ko ikibazo cya Manirambo navuze mu nyuma ati mbe none kuba bafata nk'umuntu yaronse ikibanza cyegera cy'umukuru w'igihugu bakamukura ataraheza manda cyangwa bakamukura ngo bashyireho uwundi adakurangura imigambi y'umugambwe cyangwa ngo kubera iki abahari batoreka ngo haze amaraso mashasha ababishoboye ingorane ngiri ngaho na gato kubera iki kuko no mu mugambwe uba uri ku butegetsi umukuru w'igihugu ahari arasubira kwitoza bakamutora none uwo mucegera cy'umukuru w'igihugu uwo yewe atanini n'icyo kiringo yazana kuko azazananye rimwe na rimwe hari aho agenerwa rimwe agenwa n'umukuru w'igihugu igihe uwo mukuru w'igihugu atanguye manda yiwe mugabo akihuta kumubogoza haheze umwaka ibiri si ukubera aba yataye imigambi y'umugambwe ronaze y'igendi badasi ashobora kuba yayitaye kuko ibyo bamwagiza ntibibura ukeneye kwikimbwa avuga ko yarwaye ibisazi ntude kuko iyo mbwa ntayiburana ko nayo batwara umugambwe bakomeye mu mugambwe bavuga bati wewe havi cyangwa itahavuye turagukura mu mugambwe ntahasakamiza si ukubera ari ngombwa bayataye iby'umugambwe no ni bimwe twavuga baba bakeneye yuko ugiye kucegera cy'umukuru w'igihugu mvuge make
yego ndabona akanya kacujanye ndabasabe mu mpinyisho ngufi ngufi cyane rwose
amari gihe gito kugira ngo akinjure kaze n'abandi baze barabisikanya so kubera nazokurikiza imigambi mugabo ntibazomugumiriza hiyo
yego me mushyana hezi doro fikiri mugire icyo muvuze ku kibazo cyabajijwe mu kanya na Marashi ikanya cyabajijwe na Manirambona ikibazo cya mbere kiba kivuga ko mbega iyo migambwe cyangwa uwo mugambwe uguma urimo injyane ntibyo babiva ku migambi y'uyu mugambwe ishora ko yarataye igihe imigambi yayo yo bitajanye n'ibihe turimo ikibazo cya Manirambona no akaba yavuze ko yibaza ko mu gukemura ico kibazo hoba nk'ibiringo byo zabirahabwa ubategetsi duga kwijambo mu kanya gato cyane rwose
mu kanya gatoyi ku kibazo cya Marashi umugani wa Jean Marie ishishe umugambi yitona si ukubera ibyiyumviro byahindutse ni ukubera agatima kabagiye bawutwara bagiye ku nyene bapfa amaronko hanyuma ntibakurikiye umurongo n'umugambi na ideoloji orijinare ya nyene umugambi kwa gasore ibyo navuze mu ntango umugambwe ukomezwa n'uwutwara yo lideri nyine wo agitwara uwo mugambwe barawubaha kuko bitwa yuko baje bisungawe muri ya makuhava ya yitabye imana cyangwa kuwundi bose bashagaye barabana mu mazi ati naje ndashaka nayo ndashaka iyo oridera kiriho igihe igwagasore yariho igihe bagahutu bariho ndadaye banyangoma iyo umugambo ugumye mu minwa ya nyene kuwushiraho muri icyo gihe uragira disipline uragira umurongo ukurikira ko nyene kuwushinga afite ibyumviro yenkana agenderamo bose biyumvamo havuye nuko bigenda naho rero bozana abakiri bato ntacu abakiri bato burya ntiwibaze ngo abatama uwe gitabwige mu butama uwe gitabwige bagikura abakiri bato nkuko kwiwe n'abandi n'ukiri muto aje ahamira amaronko yigenza nkuko kwa batama nyine ariko aravuga ikibazo ikiringa mu ikiri bato cyangwa mu batama ikibazo kiri mwako gatima katariko kugutwara umugambwe no kubona iby'umugambwe n'iby'igihugu ukabibona mu ntumbero y'inyungu zawe aho kubiraba mu ntumbero kama z'akaranga mutima k'umugambwe uturukamo cyangwa mu ntumbero kama z'inyungu z'igihugu z'inyungu z'abarundi bose
ego icyo kibazo turakigera
kuko nawe yavuga ati iby'amanda y'abatwara imigambwe ibyo uko imigambwe imeze imigambwe ni ikintu ni ishyirahamwe ry'abigenga ni ishyirahamwe ry'abigenga ntawe ushobora kubategeka ngo utware umugambwe azomara imyaka isha nk'impanda izi ibyo bidakuba mutora umugambwe baba bafite sitati zabo nibyo zivuga nyine abatwara umugambwe bazobisikanya n'ingene bazotorwa n'ingene bazohanwa n'ibindi mwishura
Mwishia na Gabriel ufitiri inshumuha awashia na ye malashi na ma nilambona kukibazo kivuga ko iyo migambwe iminjani shura kwa alimigambwe guma na imigambwe ya kera kandi ibihefu jala hindutse ni kibazo cha manda duga kuija mwa mukanya gatoi chane ngose nda wunu wanya wihuta
Ibibazo vivangwa na mwanya nukuri no vimara kukuko ni bibazo no kwita ko n'uno vuga mu gifaransa seconde ni bibazo bitari intango yabyo kujewe navuze nkuko navuze babivuze n'etro fikiri na mugenzanje n'undi yabishikirije nta jewe navuze n'ikibazo kihari muri rusangi ni ikibazo kijanye n'uburongo mumpa yakanya nkabisiguje cyo cy'uburongozi ngene aricyo gifite imizyo hejuru nibaza yuko byosha byumvikana cyane gusumba mubinyemereye ndashobora kubivuga nko mu munota umwe cyangwa iminota ibiri
icyo kibazo nibaza ko aricyo duhaba duhe dusozera ko mukanya ndaguha akanya ugire icyo kivuze ko ikibazo cy'uburongozi nicyo mwese mpava ndabasaba ko mwugira icyo mushikirije kimeze nk'inyishu kuri ibyo bibazo byose tubona ariko imbere yaho reka tubanze duhe ijambo uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Paul muratwumva
yego ndabumva
muri hega Paul
yego
muri hehe
ndi Kayonza
mugihe aho ni hehe mu Rwanda
mu Rwanda
kandi kazina kawe ninde
yitwa Paul Gashumba
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro mu kanya gato
ntabwo ndi kumva neza network mfite n'inyaya cyane pe
twe turakumva neza turi kumwe n'abashiga ntabi batatu turi kutuvuga ku kibazo cy'indyane z'imigambwe mu Burundi cyane cyane indyane ziherutse kuba akaba zabaye umugambwe ipona abashiga ntabi turi kumwe ariko raca hijya no hino ivyo bibazo byose bijanye nuko kwama hari indyane mu migambwe muri rusangi tuga ku ijambo
yego nyine ndumva mbamba tatwani ibintu neza nyine nkuko byakagombye kwemeze ariko rero nyine buriya nyine bakwiye nyine kujya bagira ukuntu bakumvikana buriya nyine ibintu abantu ndetse nyine bagatanga ibintu byose bakabikora mu mucyo mbega nyine kandi nta bintu byo by'uburyarya cyane bashyiramo abanyapolitike cyane cyane nimba ariko nabasha kubabwira none aha ngaha muri aya masaha kuko nta nubwo ndi kumva neza ngewe
murakoze Paul Gashumba kubyiyumvira mushikirije
nange murakoze turabakunda hano ikayonza rwose mu Rwanda
murakoze cyane rwose natwe turakunda abanywanyi bacu biradio ijwi rya Amerika murakoze ego
Yego murakoze namwe.
De murakoze cyane reka duhe n'ijambo kandi uwundi munywanyi Paul Donatien. Donatien matumba.
Mukomere.
Muraho murakomeye Donatien.
Turakomeye cyane imuzo muri gakenye.
Ego akandi kazina kawe ninde?
Ndu wa Yezu Donatien.
Muri hehe?
Mu karere ka gakenye mu Rwanda.
Ego mere kandi akwibutse ikibazo turiko tuganira n'abashinga ntahe turi kumwe ngaha abiri nararibonye muri politike y'Burundi. Turiko tuvuga ku ndyane ziri mu migambwe mu Burundi. Akaba rero indyane za nyuma ziherutse kwaduka mu migambwe ipronaho abategetsi batari bake bari mu n'amashinga mateka ke n'abahoze muri leta bakuwe n'abategetsi uyu mugambwe duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Amaneto wake ntabwo gari gukunda neza. Halo.
Wi ntimutwumva?
Amaneto wake gari kuba make.
Yego.
Ngo mumbwire.
Ndeke twariko tuvuga ku kibazo cy'indyane mu migambwe mu Burundi. Umuntu afite ikibazo kijanye n'izo ndyane zamazadutse mu migambwe itandukanye mu Burundi.
Burundi.
Yego. Ndumva Paul ndumva umurongo wawe utabeze neza reka turabahamagara mu kanya reka tubandanye ariko ikiganiro n'amashinga turi kumwe na gomangara kuri mwebwe Jean-Marie Sindayigaya ikintu mubona cyo bankinyishu kuri zo yane zose mu migambwe abashinga ntahe batari bake bavuze ngo agatima ko kuvanga inyungu z'umuntu kugatwe kiwe n'inyungu z'igihugu eka n'inyungu z'ubwambwe hari abavuze ikibazo cinda yabavuze ikibazo cyo gukunda amaronko kubganyu mu majambo make cyane gose kandi mu kanya gatoyi cyane gose hokorwa iki kugira ngo akugatima bavuze ngaho kiganiro gahinduke abantu bashire inyungu z'igihugu imbere inyungu zabo canke inyungu z'imigambi duga ku ijambo
Madam Makenye ni bose baravuga ati uburongozi nicyo kiri imbere sicyo cyonyine kuko bagasore tuzi baramurenge yabo bari kumwe abantu kenshi ntibavugisha baramurenge kuko igihe umugambwe w'abadasigana tuzi yavuga ati hatsinze Burundi kandi bari biteze yuko muri leta ashinga ashyira mu incabwenge nyinshi iyo leta yashinze ntiyari mu incabwenge nta biro irori n'umuntu yibye kubarusha bose abo nabo narinze ko abo nashoboye gutohoza muri icyo gihe mugandi yarimo kubera iki abantu bo mu badasigana baramuhakanye uburongozi buracyabukarindwa mugabo rero ikintu gikomeye ni uko mu gihugu abantu bagira batanga bakagira imico yo gukunda igihugu imico yo gukunda igihugu turaraba nk'akarore muri Tanzania hari ibintu muri Tanzania byo bakarorera ko kenshi abantu bakwiye gukunda igihugu bakava mu by'amoko n'amadini muri Tanzania ubu barabitoreye umuti n'ahantu wabayirwa baragwana barabitoreye umuti navuga nti niko umurongozi umurongozi amenya yuko umweru hera hejuru mugabo rero hariho umuntu wese ahari atafise umutima w'ukunda igihugu azokwama ariko aranegurira negura bide aho kugira icyaterereye
egome
akaba mugabo rero ni inzitizi nibenda babaza iyaba tufate iyaba umushikiranga abashikiranganje muri Afrika nzima utabona umuntu wari umushikiranganje imyaka itanu ugasanga atunze ibintu bitagendwa ukibaza biba bikuye ugahebura barabugwanira mbeye urabye nk'uwarongoye ubudagi angera Merkel yabutwaye imyaka hafi 20 niwaja kurondera amagorofa yubatse uzogenda ucoki niwaja kurondera amatungo yanyegeye uzogenda ucoki ni kuvuga ni kuzitira n'inyabi by'ibibanza bya politiki atari ibintu abantu babona amaronga arongarengeye nge bazobigwanira no kuvuga no kuzitira
no kuzitira
umudepite mu Busuwisi kumuhira ajya yukuja mu nami bikiba yamuhahize umwaka babonye ko yatonze nibike tatonze niba muhana
ndabona kanya kibutatare
gose gushinga amateka no gukenguza amateka
yego
mitira leta nibe inka baje gukamisha uja muri leta abo mukozi agiye agenda gukora ataru gukwiga
Ego.
Mwisanzwe na ivuze yuko umugambwe nishira hamwe jabigenga naho urahiza ya politike nishira hamwe jabigenga leta nishira kuja mungu itangemo amategeko amwe amwe na ushobora rero kuza umugambwe kanaka gukura abushaka gukura canke guhana ushaka guhana mu banywanyi wawo umugambwe wose urigenga muri ico gikorwa ariko igihe umuntu canke abantu bari muri leta mwanga y'igihugu bagiye baserukira umugambwe canke baserukira igihugu ico nico kibazo amategeko y'igihugu niyo akwiye gutunganya kuvuga yuko gushyiraho ingingo zotuma umuntu yaba umugambwe canke yavuye ahandi igihe amaze gushinga amabanga n'ufise ubutege ubasha gukuye mushinga adategerezwa gukurwa kiretse akuwe nk'uko ibyiza shingiro ribivuga
ico nokongera ko gusa
nuko burya imigambwe naho umaze yo turabivuga ega ntuzenya ibyo ubushya migambwe yasa no kungene ubutegetsi bw'igihugu bumeze umukuru w'igihugu waragihugu atunganije
ndabona kanya kagiye mu shirahe
idacanacanamo byose biraba stable nuko ndabivuze
murakoze cyane rwose reka duhene ijambo kandi Gabriel Fili yavuze ikibazo cy'uburongozi ariko umushyirantahe Jean Marie Sidaiga avuga ko atari cyonyine mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe Gabriel
uburongozi muri rusange bugizwe byose iyo umuntu umurongozi nyawe arafite ibintu bimuranga ubwa mbere ni uwo mutima gukunda igihugu bakwiye kubanza ku abantu biyumvira ko bazaba kurongora abandi bagomba kubanza ku gice no kwita etadesiti kugira ubwami umutima n'umutwe byagutse byo gutwara abantu icyo kikaba icyambere kigira kabiri tubona bakwiye kugira abagiye kongera kujya muri politiki bagomba gukora ku byo no kwita amavalere ibintu bibaranga amavalere yabo kuri bo nyine ibyo no kwita inkingi z'uburongozi zubakiye kuri bo bubatse bakazubaka ko birubakwa ikigira kabiri ikigira gatatu ni uko bamaze kubaka izo nkingi z'uburongozi zo kuri ibyo bita amavalere niko baca bubaka amavaleri y'igihugu byo no kwita valeri sosiyetari ibyo bitatu babyubatse nibyo bica birize bigaca bikuraho wa mwina w'inda ndende wa munoho w'ibyisi cya cubahiro barondera ibyo iyo bamaze kubaka izo nkingi z'ubuntu bica bifasha cyane z'uko uburongozi buca bukomera abantu rero bose bagiye gutwara abantu batabanje kubyubaka ibyo bintu ntibishoboka n'abantu usanga hari ibiryane
ndabona
karyana mu miryango bakaryana hose bakaryana
mushenahe Rufitiri Gabriel ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
namwe kubona mwabitumiye mu metre Isidore Sikiri namwe ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika
nawe ndabashimiye ko wadutumiye ndashimiye nabo twaganiriye twasanga ikiganiro
nawe mushyirantahe Jean Marie Sindayigaya ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye
yego nani ndabashimiye n'abanywanyi ba ijwi ry'Amerika nabo batumire bandi
Turashimiye kandi duteze amatwi abateze ikiganiro musanga cyo munsi turashimiye Stanislas John Malachi Jean-Baptiste na Paul na Manira mbona mugire amahoro mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese mutekane mutekanirwe mubanyu no muvyanyu mugire umugoroba mwiza mwese.